umwe ntibyakunze ko abandanya kubera ko atarakwije ibisabwa. Ijana na batanu rero nibo bagiye mu ma audition yabaye itariki imwe n'itariki zibiri z'ukwa gatatu, dusa dusigaranamo 60. Abo 60 rero nibo bazobari muri quart de finale zatanguye kuva Gitega itariki 8 z'ukwa gatatu nyine, dusigarana abashika 30 bazogenda muri demi finale, basubire haba yandi ma elimination ku buryo muri finale hagenda 15. Tuca dusigarana 5 baza gutsindira ubushimwe bwagenewe competition ya Miss Burundi.
Ibisabwa ni ivyahe kugira ngo uwo muntu azove ku ntambwe ya mbere ashike ku ya kabiri, mugenda muravanamwe gukunze usigarana abo 5.
Ibijanye n'impapuro basabwa ubwa mbere na mbere kugira ngo abe umwidondoro, amafotokopi ya karangamuntu zabo n'amadiplome yabo, amafoto passport rero ababandanyije n'abashoboye gutanga ibisabwa byose mu ma audition barasubira bakanabapima ko ari byo dupima bijanye n'ukungene bameze, byaba uburebure aho twavuga yuko bataja munsi y'imetero imwe n'amasantimetero 59, batarenza ibiro 65, tukavuga yuko baba bafise hagati y'imyaka 18 na 24, ko ashobora kuvuga mu ndimi zine: Kirundi, Igifaransa, Igiswahili, Icongereza. Bakamupima ico nokwita mu mbavu hari amasantimetero twafatirako. Ivyo vyose n'ibituma umuntu ashobora kugenda araba elimine, ariko kandi bigatuma dushobora kuvuga tuti naho tworonka ihiganwa mpuzamakungu yoshobora gushikamo kuko ivyo basaba abandi nawe arabifise. Ikindi nuko baba bafise proje ishobora kuba implemente mu rurimi rw'Igifaransa mwaka umwe, kugira ngo nibaheze ikiringo cabo c'umwaka umuntu azashobore kuvuga ati bakoze ibingana gutya.
Muti hariho amasantimetero ategerezwa kuba afise, hariho uburebure ategerezwa kuba afise, hariho n'undi mugwi numvise muvugamwo ivyo abafise mu mutwe gushobora kuvuga mu ndimi. Ntawo havo yibaza ati nkumiriwe kwera uko naremwe ndi mugufi ari ku mutwe ndawufise nsumba ivyiyumvira abandi, uyo nawe bica bigenda gute? Arabitahura ko amasantimetero ashobora kumuvana mu kungene yashobora guteza imbere igihugu afashishije mutwe gusumba uko yaremwe.
Amahiganwa yose arafise ingene aringanijwe. Nimba uyu mwaka twateguye abafise uburebure bungana gutyo, ejo hazoba iyindi competition ifise irindi zina washaka igamije kwegeranya abo bantu bose bafise ubwo burebure. Turafise abadusavye yuko twomanura gushika ku metero imwe na 20. Urabona umuntu w'imetero imwe na 20 aho uyo n'umwe w'imetero imwe na 80, abo bantu ushobora kubashira muri competition imwe mu ihiganwa rimwe. Wafumugira amahiganwa abiri nime ryagenewe abagereranye n'abarebare ugacuri ry'abagufi gusa kuko ariko vyikoze niko bareba. Biragoye rero yuko wovuga uti uyo muntu niwe ngira ndungike no mu mahiganwa mpuzamakuru, uzi neza yuko au niveau international umugufi aba metero imwe na 70. Kuba rero twaramanutse gushobora ku metero imwe na 59 twari twagerageje.
Ku vyerekeye ururimi rw'Igiswahili nk'abana bavukiye ruguru hariya anye hagati mu gihugu atari Bujumbura bakura bumva ku Gaswahili, niki nti ubwo rurimi ntirushobora kubabera intambami nabo kwinjira muri ayo mahigano?
Umuntu avuga rumwe muri izo ndimi zine, ntategereje kuzivuga zose, ni rumwe muri izo ndimi. Ikirundi ni cabo n'abarundi kazi bose dosisi barashobora kuvuga mu Kirundi. Igiswahili naco kubera fondamentali yaje bari gikiri kuva mu mwaka wa 2 umenga twavuze tuti wumva yorohewe kuvuga umugambi we mu Giswahili, nawe uvuge ko turasaba kumva Giswahili kirumvikana muri East Africa. Hariho n'ibindi bihugu bitandukanye byumva Giswahili, tukavuga tuti ijwi rizoshika kure abantu bumve ko mu Burundi hari biriko birakorwa. Abavuga mu Congereza bazodufasha kugira ngo mu bihugu anglophone abantu bamenye ati ari ihiganwa Miss Burundi riko rirakorwa kandi abana bose iyi ni twavuga ngo umwe wese avuga ururimi ruzodufasha gushikana kure iryo higanwa, rishobore kudandaza iryo shusho ry'u Burundi aho rwaruka ruhaguruka rukavuga ruti natwe turasubira duterera mu iterambere ry'igihugu. Ahanini cari ico kuko n'ubundi bazogenda guhiganwa n'abandi mu makungu, bisaba rero ko izo ndimi rumwe muri rwo bashobora kuruvuga.
Hama rero igice ca nyuma baba ndi batanu kizoba itariki ya kangahe muramaze kwimenya?
Yego cane, 25 z'ukwindwi. Tukaba tuyihamagariramwo cane abari mu Burundi n'abari mu mahanga. Turiko turakorana na diaspora ndundi kugira batumire bagenzi babo baze babone Uburundi, twerekane by'ukuri ko Uburundi ni nyabagendwa, Uburundi burafise ico buratira abandi. Hariho n'amamaison ya Ecosel menshi turiko turakorana kugira ngo abantu ntibazoze baje kuraba Miss Burundi gusa, ahubwo baze basange Bujumbura hahiye hari ikirori haryoshe, abantu bashobora kuyisanga bakavuga ati twarasanze ibishika mu Burundi araryoshe kandi n'ejo tuzosubirayo. Niyo message dufise twaha makungu, nuko Burundi bwakira, n'Uburundi buhimbaye, n'Uburundi buzi kwiginana, n'Uburundi bw'amahoro bw'amatanubuke.
Ubushimwe butegekanije kuri abo bana babigeme bazoshika mu kwindwi nubgahe
ego cyane twaravuze yuko Miss Burundi azohabwa ibahasha y'imiliyoni 200 barundi akaronka imodoka igendeshwa n'umuyaga nkuba n'amapano solaire yo kugira ngo bimworohere kuyata atarinze gukoresha umuyaga nkuba yarasanzwe akoresha muhiri wabo akongera akaronka n'akaryo ko kuja mu mahanga agiye kuraba abandi ngene barata ibihugu byabo kuko tumushaka ko adandaza ishusho ry'u Burundi hariho visitoromia izoshimwakira ko yaramuteguriye programme yo muri Ethiopie bamwereka ingene bagira visibility y'igihugu cyabo kugira ngo nawe azoze akore ku Burundi hariho n'inama zogendamwo y'abakenyezi navyo nyene biriko biratunganya wicegera cyo ca mbere kizohabwa ibahasha y'imiliyoni 15 n'irishura kwita kontra iyo guserukira umugambi umwe mwirikira ko iratunganya ngaha mu Burundi ibijanye n'indero ibijanye n'amagara y'abantu ibijanye no gukingira ibidukikije yongera herekezwe mu ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wiwe icegera cya kabiri azoroniyoni 10 yongere aronke na n'ukurihirwa ishuri umwaka wose yongere aronke na kontra mu byo gufasha no gutabara imbabare yongera herekezwe no mu ishyirwa mu ngiro umugambi yazoba yatoye hariho uwo twongeyemo kuko ahora hato kwa Miss Burundi cegera cya mbere n'icya kabiri na Miss Populaire ariko twese twarongeyemo Miss Development kugira ngo dushobore gushyira mu ngiro wa mugambi w'igihugu wo guhamagarira yuko tugice duterere kugira ngo igihugu kibe igihugu kifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 nawe akabazoro ntibahasha y'imiliyoni 10 akongera akaronka na kontra yo ambassadrice muri domaine azoba yatoye gukoreramo yongera herekezwe n'umushirwa mu ngiro cy'umugambi wiwe Miss Populaire azoronka ibasha y'imiliyoni 5 yongera aronke no guserukira une marque locale bwa mu Burundi yongere ahabwe n'amahirwe yo kuzunguruka mu Burundi arihiwe na agence ibisanzwe gukora ibyo bintu
Naringe kubaza ngo akabijyana kahe tugiranije n'amahiganwa nkaya yabaye muri kahise mu Burundi urambariye ati hazwaho Miss w'iterambere ariwe Miss Development hara kandi kabirya kaza gasumba yandi mahiganwa Miss Burundi hambavu yuyo Miss Development mwongeye mu garosa
yego cyane kubera ko igihano rya Miss Burundi abantu bari bamaze iminsi bibaza ngo nijye abanyabujumbura twaritwaye mu ntara za ruguru twarakoreye igitege tuko dukorera ingozi ariko ni kugira ngo twerekane ko birashoboka ibintu mubonera muri televiziyo si ibintu umva abandi bavuga ni ibintu bishobora kubasangaho muri kandi namwe muhamagaye itabira icyo rero twaragikoze kandi n'ubu tubanaye tugikora ikindi nacyo ni uko turiko duhimiriza abari au niveau international donc la diaspora kwitabira ibyo bikorwa kubishigikira no kuzana ingenzi ziza kugira ngo zize muri ico kiringo babone Burundi kuko harazuba byinshi biteguwe ikindi nacyo turiko turakora nuko abazo babatowe turiko dushaka ko bagira imigenderanire n'undi gwaruka go muri Afrika navuze yuko Miss Burundi wacu azogenda hanze ariko turafite Miss Tourism wo muri Ethiopia azoza muri finale ya Miss Burundi hariho n'andi majance y'aba Miss bo mu karere turiko turakorana nabo kugira ngo baze baze gushigikira Miss Burundi gera gutorwa kugira ngo nawe azoce agenda bashigikire mu bikorwa byabo rero ico kirerekana imigenderanire myinshi iri hagati y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu kugira ngo ugwaruka go nyene rufate le lead rujimbe ruteze imbere igihugu ariko rugende runarate n'ibiri mu gihugu cyacu rubira ati kandi bataza u Burundi hariho n'ikijanye nuko tujye tatoka electric uravye kiringo tugezemmo uravye ingene ibijanye n'ibitoro bigenda bigorana hirya no hino kuvuga uti reka tugufashe ku buryo atakizokubuza gushika iyo washatse gushika nabyo nibaza ngo biri mu kabijya umuntu ashobora kuba yateguye
madamu Rosa Kamariza mujejeje amahiganwa ya Miss Burundi mu kiringo cy'imyaka 3 guhera uno mwaka gushika iyo myaka 3 izohere kujujya Amerika twashimire cyane kuri kano kanya muduhaye
murakoze cyane mwandane mugire ibihe byiza